Jewe cyo novuga kubijanye n'amahoro abarundi bari bakwiye kumenya ko bavukana
kubijanye na kazoza k'igihugu cacu twese abarundi dushize ingufu hamwe uburundi burashobora kugarukamwo amahoro
n'ukuri ibiciro ntibigume biduga kumwanya kumwanya
je nibaza yuko abarundi babandanya kubananya kubana
wibaziki mugitegurwa na radio isanganiro wibaziki
Sangwe kaze inchuti bagenzi n'amakunzi ibiganiro vya radio isanganiro kaze mu kiganiro wibaziki ikiyagomwa amamukurikirana ku minsi nkiyi nkaya mango wibaziki uno musi bamwe mu banyagihugu bo mu makomine ya Cibitoki na Bukinanyana ni mu ntara ya Bujumbura barashikiriza ico bibaza ku kibanza c'igitegwa cipampa mu iterambere y'igihugu amajwi akaba yatorokanijwe Na mugenzi wacu Bahati Jagisoni ikiganiro mukaba mwagitunganirijwe nanje Balene ya Vyarimana nkaba nongeye kubaha ikaze
wibaziki
Icho nibaza ubu tugiye kugiye guhura ari kibazo gikomeye kubera nk'umura boni pamari iri hanze kubera inzu ari nto kandi yaga abamugizi wa nabasha kuja ngakariturira canke rigahura n'indisanganya rigasha canke bakagiba cyo bakuguhura ni kibazo bitewe nuko abana urabona tugeze mu kwezi k'umunani ntibaraza kurigura twe twinjire mu kwezi gw'icyenda n'uvurigira itasure ntibaraza kurigura amashuri abana bagire bugurura amashuri ntibaraza kurigura twibaza ko tugiye guhura n'intamba myizi komeye bitewe nuko duhava tubura makaye y'abanyeshuri aho twaziga amakaye y'abanyeshuri n'ama uniform
icyo nibaza tega cy'ipama no ko leta yo gishigikira nko kishikira ibindi bitegwa kuko ari gitegwa cyo bukamazi ni gitegwa gicya hanze kikazana amafaranga y'agaciro amadolari twasaba ko leta natwe yo dufata mu mugogo nka twakira abarimi igiciro cy'ipama bakakiduza amafaranga ntibasubire kudugura ko amafaranga igihumbi kikaba nk'ibihumbi bitatu kuko niko tubona kuko turimo turaharura amafaranga dukoresha ubunya nk'ikaro tuyikoresha ku igihumbi 2015 Urumva imetero ikigira makaro 8 ukiyugwiza amafaranga dukuramo tusanga duhomba cyane
Wibaziki
Cyo gico mbona kubijanye n'igitegwa cipamba vraiment turakirima ariko inyungu izajyo ntazo kuko igitegwa cipamba kirarusha nico gitegwa gifise amafaranga make cyane ahiwacu mu Burundi kandi gifise ibikorwa birebire Hama rero mu byo nosaba kugicaye n'igitegwa cipampa nuko botwongera amafaranga bakatudugiriza kugira ngo nuriya muntu muto muto nawe aririme kubera uno munsi nta mwana w'imyaka 18 arimo ipampa
kugitegwa cipampa kuva naruka mbere iyi myaka niho mbonye umengo sinzi baba barakibagi jewe nkaruka wararima igitegwa cipampa ushoye ubunyene umugore yatahana gahuzu umwana akacaje ku ishuri mugabo uyu munsi niyo twagira ngo turagurishije tusubira kuronka amafaranga ruko twatangiye kuri mirindi pamba tugaca twibaza ati mega none kongere ko niki iyo yakura amafaranga yarahombye ikindi twebwe leta yabuze ngo bagira amakoperative koperative turagira amakoperative twese bihageze igura bagahamagara koperative tewe ugezweho ni wowe ugurisha pamba ariko uyu munsi amakoperative bayasize inyuma koperative ntizigikora tugira ngo tubona amakuru amoniteri niyo baje kugura twebwe tuguze ko amakoperative baba barayakuye nabyo tuzi ikindi nacyo turafisha manive twari tuzi ko obeli nitwe yishuza ariko gushika uyu munsi nibo bigurira mugabo kuma ngo obeli zoza kudufata tugaca twumva tugize ubwoba nicyo twosaba leta ko yodufasha nimba twa koperative zarahagaze bakazifuta kugira ngo kongere ko yigurire ejo obeli ntizoza kudera dushira mu gasho turiko turazira ubusa
wibaziki
abo banyagihugu bo mu makomine ya Cibitoki na Bukinanyana mu ntara ya Bujumbura barashikiriza n'icokogwa kugira ngo igitegwa cipampa kibandanye kibateza imbere cyongere giteze imbere igihugu cyacu
ah icokogwa nuko abajejwe itegwa cipampa nko mu diregiteri abijejwe yohimiriza bajya basanzwe bakora imitegwa cipampa muri kojereko bakaza bakarigura bakayidukura ko ipampa ntiraverisha ico twosaba nuko boduza agashiru kabute ndovuga ngo na gahembo na gashiru kabute ku murimyi kuko ayo bantu hanyu nta hagije turavye aye kiroci pamba bakigura byo kuri pamba kiroci pamba bakigura amaheri igihumbi niyo kwagurije mu mwaka uheze turavye aye kiroci pamba kigurishwa igihumbi twa turaba aye kiroci ibigori kigugwa igihumbi n'amajana indwi kandi kiroci pamba igitegwanja bukamazi ratubona yuko twibwa gose ico twosaba ahubwo nuko nk'ikiroci pamba abaye make n'iburiburi botugura nk'igiciro nk'amafaranga 2000 n'iburiburi kugira ngo umurimyo yorohegwe nabari nabahora baririma bari hurumbire no tanga nk'akaro rero nk'umu mwaka uheze jewe nimbuye ibiro igihumbi n'amajana 3 nivyo nimbuye hageze gushora bampembye umuriyoni imbamajana 3 naho nyene bagiye kuyampemba mu 12 narishoye mu kwezi bicenda umva abana bare bamaze gutangura gutangura kwiga shafata ivyo munzu byose ndashora uru dufaranga n'ubwo nabiye kuturonka twa twabaye tukimarira kuza ne kutugura wa mwimbona namaze gushora kugira rero ngo abantu bari hurumbire nuko boduza ikiro cipampa bakaje batugurira kare mbere bakaduhereza nko bahera mahera yagashiruka bote angara nk'ibihumbi 3 kukira
nuko leta yashiramo uburyo bukwiye nkuko yashize mu bindi bitegwa tukaronka imiti tukaronka amafumbire bakadushigikira kandi bakatugurira ku giciro kiza kandi bakadugurira kare ritaronekara nk'uwo mwaka yononekaye
ico kokwa nuko leta yudufata mu mugongo nkuko yadutije amatongo ikareba yuko umurimye arushe ikatwongera amafaranga kugira ngo numwe yabihebye agaruke kandi kindi naco ubu tuvuye ku mashuri kwandikisha abana baratwirukanye kubera twabuze amafaranga dutanga badusabye ntigenda muzana amafaranga twandika abana tubabwiye nti pampa n'ubu ntiriragurwa badutwenze ntibyo birabaho bana twisaba beshi nyakubaho twibwe icyo dusaba nuko ipampa ryoza rigurwa kare kandi rikagurwa makashi turaheruka mu nama yiharira igiciro aho twaye dukoraniye nk'amakoperative baratwemereye ku giciro cyadugijwe ngo tugende dutegerere ku maradio no ku matelefone gushika none munsi ako kayo radio telefone ntiratwereka cya giciro batudugirije twabyumve aho mu nama tubajije ababijejwe batubwira ngo ntibirashigwa mu ngiro irima gipampa rizogorana cyane cyane kuko uburyo twakoresha bwava mwiri pampa nyene none turageze kwizi tariki tutaragurirwa ipampa abanyeshuri bagomba binjire umurimyi bubari kubivi uzorima gute uzorimisha gute kandi udafise uburyo uburyo twabukura muri iri pampa nyene gushikuno munsi rero nka twebwe turongoye abandi turafise ingorane ubunyene ndaje ngeza aho kwibarabara ndahasanze abagabo batatu ngo mukonjere ko ngo yaramaze kunanirwa ngo konjere ko ngo urumva ntabuze ibyo nishura kuko twebwe batubonamwo umuco wa konjereko kuko ni twebwe turi imbere y'abandi ntabuze ibyo nishura ko nta makuru dufise ico dusaba leta nyakubahwa niki kunyarutsigura kuduha ibikoresho uyu mwaka nta muti nta mapompo twari yaranjije umwene gihugu akigurira gati ubu rero niba dusubire nka kera baduha umuti amapompo hama baduza gashahara amafaranga ni yamara kuduga na wa wundi yabivuye mwaragaruka na wa wunda byumva nk'ikiyago araza ahurumbijwe niki nakakaciro kaduze nico gitegwa kiri hasi kigisabo twosaba leta leta yari kwiye kureba cyane cyane abarimye bipampa bakarebaho tuvunikira naho bo dufata mu mugongo kugira ngo ka gaciro kadushimishe twese dusidukane niyo nkana wa mwana wanje anyaruka aja kurima cha gitegwa cipampa
wibaziki wibaziki
icyo kugwa kugira ngo umunyi aronka gaciro nuko bo duda amafaranga gushika uyu munsi turiko umukozi ageze ku 2015 agukorera ahantu utokwimura n'ibihumbi 10 tukaca dusanga turiko turakorera mu Roma leta rero nuko yodufasha ikadufata mu mugongo ikaduza igiciro ikaduha ibihumbi 3 kugira ngo tudoronka ayo duha umukozi agahomo kanini kariho cyane iri ndya impamba ryahezerisha mbibazaririye n'abari baratije abandi amazu kugira ngo babe barasezemo impamba kubera bariko barasobye inyumba ntibabwe ati shira hanze ubu ni ntumo nkuko none ejo nibasanga ipamba ryarabuze bazoca bavuga ngo umurinyi yarifashe nabi
wibaziki wibaziki
agahomba ubudufise na kamara amazi aho ubunyu mukoze ageze ku bihumbi 10 nuko uvuga duduharuye kaza ka metero ka 1.5 usanga na mahere wakoresheje atavamwo ugasanga wakoreye ubusa nico gituma twa tuvuga duti ico dufasha bakaduha inguvu kugira ngo umurimyi aronke inguvu bamwongere hanyuma bongere kandi kugira ngo tureme numwimbo ugwire bakadutiza nifumbire leta ahubwo twebwe isa ni yaduhevye Nubabwira ibavuze yuko ipamba riko rirasha. Hari n'ahandi usanga barakose inzu ubarisoye kubera barisoye kubera iki? Kubera harabimbuye ku mashure abana batangiye baje batangire kwiga wasanga n'uruhombo ubu uya ho ritanguye gusha. Naho duciye mu bantu dutwara bavuga bati naco mutumaze yo bagihevye imyaka ni ukuvuga uri ko bitegereza tubwe dutwara amakoperative nico tubahata nta muntu afite imyaka 50 ari mipamba usanga ririma umuntu akuze nawe umusore we yamaze kubiheba kandi nabo bari kubarigisha ko twe turi mipamba turi bijuju kera karakarusho karakarusho gakomeye ko kwipamba bavuga bati tuzogura mu kwezi k'umunani cyangwa mu kwezi k'indwi bagaca baza kugura tapama rero nonekara ariko nk'ubu hamaze gusha nk'abantu bashaka 30 wumva si uruhombo rw'abanyagihugu ni ukuvuga icyo gihe uretse iyi myaka bijeje ubundi bahora batugurira kare umunyeshure akarungudukaye uhama nawe wategura umugambi ugategura umugambi ubu nta mugambi w'ipamba ukihari
ni na hano ndangirije ko kiganiro wibaze iki cyo kuri uno munsi aho bamwe mu banyagihugu bo mu makomine ya Cibitoke na Bukinanyana mu ntara ya Bujumbura bagize icyo bashikiriza ku kibanza cy'igiterwa cy'ipampa mu iterambere y'igihugu. Nshimire mugenzi wacu Bahati Jackson yamfashije mu gutorokanya amajwi nkengurukire na mwebwe mwateze amatwi wibaze iki uno munsi. Balene Habyarimana na batunganirije wibadziki yuno musi nkaba ndabasezeye ndabifuriza kugira ibihe byiza naho ubuta
Jojo novuga kubijanye n'amahoro abarundi bari bakwiye kumenya ko bavukana
kubijanye na kazoza k'igihugu cacu twese abarundi dushize ingufu hamwe uburundi burashobora kugarukamwo amahoro
nukuri ibiciro ntibigumeye biduga kumanya kumwanya
je nibaza yuko abarundi bobandanya kubananya kubana
wibadziki Uibadziki, mugitegurwa na Radio Isanganiro, Uibadziki.